radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiye Imana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 93 n'ibice bitatu I Karongi na FM 104 n'ibice bitatu I Kigali, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Umunyarwanda Dieudonné Ishimwe uzwi nka Prince Kid yatawe muri yombi n'igipolisi cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishinzwe kugenzura imipaka n'abinjira ku butaka bwayo mu Rwanda. Nyuma y'imyaka 30 n'umwe genocide yakorewe abatutsi ibaye, ubuyobozi buvuga ko hakigaragara ibibazo bikomeye by'ingengabitekerezo ya genocide.
Kwa n'undi musore w'imyaka 26 wari inzoka ku mugaragaro, bamaze batise kurya inzoka aravuga ngo ari inzoka nkuko bazarya abatutsi. Izi mvugo rero twagiye tuzibona.
Senateur Jean-Pierre Dusingize Mungu uri muri komisiyo y'imibereho myiza y'abaturage n'uburenganzira bwa muntu, ijwi ry'Amerika, yakoze iperereza ku nkuru ijyanye n'ingengabitekerezo ya genocide mu rugo rw'abashakanye.
Amakimbirane yabo yarashingiye mu kudahuza ingengabitekerezo bitewe n'ibintu twanyuzemo. Umwe ati njye nari iki, undi ati nari iki, bikazana umwuka mubi mu rugo. Nta n'ikindi kintu cyabiteye kudahuza bishingiye ku moko.
Bituma basenya burundu.
Barashenya ariko.
Inkuru irambuye ya Eric Bagirubusa, mwumva ku byo burambuye mu kanya ikaze mu makuru y'iwanyu mu ntara. Rero ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, ndi kumwe na Diane Ninina Hazwe.
Amakuru hirya no hino ku isi tuyahere mu y'umutekano muri Siriya amaze kurwa mu gushamirana kwadutse mu ndwi heze hagati y'abajeje umutekano muri ico gihugu n'abayoboke ba President Bashar al-Assad. Yavuye ku butegetsi biciye muri coup d'etat barenze igihumbi. N'ubwa mbere imishamirano muri Siriya ihitanye abantu bangana gutyo mu kiringo c'iminsi mike muri no myaka 14 iheze Siriya iri mu mudugararo. Abaranira gateka zina muntu muri ico gihugu bavuga ko aba igihumbi barimo abasivil amajana 745 bagandagujwe amasasu y'abarashe n'ibigira nkana kandi babegereye. Barimo kandi abajeje gucungera umutekano w'ico gihugu 125 abandi 148 nabitwaje ibirwanisho bashigikiye Bashar al-Assad yavanywe ku butegetsi mu mpera z'umwaka uheze. Ivyo mutekano tubandaniriza muri Amerika aho rwego rujeje gucungira umutekano w'abategetsi batandukanye barimo president kwarahe rutangaje ko gwarashe umuntu rukeka ko ari trihebe. Uwo mugabo uyo bakomoka muri leta ya Indiana yarasiwe mu icungararo y'ingoro ya president wa Amerika White House mu cagucagu bwejo kwa mungu inyuma yo guhangana n'abajeje umutekano. Itangazo ry'urwego rucungira umutekano w'abategetsi ba Amerika rivuga ko igipolisi gikora icungararo ya White House cabwiye abagize urwo rwego ko kibonye umuntu asa n'icihebe. Abagize urwo rwego bariko begereza ahari umuduga wiwe. Uwo mugabo yaciye asohora ikirwanisho yari yitwaje atangura kurasa, nabo baramusubiza ariko kumukomeretsa. Igihe kurasana kwaba mu cagucagu bwo kwa mungu, president wa Amerika Donald Trump siho yari muri leta ya Florida. Ijwi ry'Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turacabandanya n'amakuru y'ijya nino ku isi. Turagaruka hanyene muri Amerika aho umushikiranganji ajeje imigenderanire ya Amerika n'andi makungu Marco Rubio yarayashitse I Jeddah muri Arabia Saudite agiye mu biganiro vyo kuraba ingene intambara y'Uburusiya na Ukraine yohera. Ubushikiranganji bw'imigenderanire ya Amerika n'andi makungu buvuga ko kuwa gatanu w'indwi iheze Rubio yakoranye ikiganiro cyo kuri telefone na mugenzi we wo muri Ukraine Andriy Sybiha, amubwira ko President na Trump yifuza ko intambara iri hagati ya Ukraine n'Uburusiya ihera kandi vyihuse. Muri ico kiganiro Rubio yamubwiye ko impande zose zibwirizwa gufata ingingo zituma haboneka amahoro arama. Umushikiranganji ajeje imigenderanire ya Amerika muri Arabia Saudite yajanye n'umuhanuzi mukuru mu vy'umutekano wa Amerika Mike Waltz hamwe na Steve Witkoff, intumwa idasanzwe ya President Donald Trump ku bibazo ca Ukraine n'Uburusiya. Witkoff yabwiye amenyeshamakuru ko uru rugendo rugamije ahanini gushiraho ikirangamisi c'intambwe zoshikana ku masezerano y'amahoro n'izoshikana ku gahengwe k'intambara. President wa Ukraine Volodymyr Zelensky n'abategetsi batandukanye b'ico gihugu nabo baza gushika muri Arabia Saudite uno munsi ku wa mbere. abategetsi baherekeje Zelensky barimo Andri Yermak ajeje ibikorwa byose mu biro vyiwe ko mushikiranganje kwivuna abansi Rustem Umerov no mukuru w'ibiro vya gisirikare Pavlo Palisa. Inyuma y'urugendo rwa Zelensky abategetsi bamuherekeje bazoca baguma muri Arabia Saudite kugira ngo bakorane ibiganiro n'intumwa za Amerika zizoba ziri muri ico gihugu. I Vaticano abaganga b'umwungere wa Ecclesia Catholica Papa Francisco bavuga ko yatoye mitende cyane. Itangazo baraye basohoye rivuga ko inyuma y'indwi zirenga zitatu amaze mu bitaro uwo mukambwe w'imyaka 88 yatoye mitende cyane ugeranije n'uko yari amaze iminsi ameze kandi imiti yamuguye neza. Bavuze ko yaraye asinziriye neza atamucano afise kandi amaze iminsi afise oxygen ikwiye mu maraso. Itangazo ry'abo baganga rigira riti ibi bitwereka ko umubiri wiwe uri kubakira neza imiti tumuha. Basiguye ko naho bishimiye intambwe yateye bidasiguye ko atakibangamiwe. Kuva yinjiye ibitaro igenekerezo rya 14 z'ukwezi guheze kwa kabiri n'ubwa mbere abaganga biwe bavuze ko umubiri wiwe uri kubakira neza imiti. Umwungeri wa Ecclesia Papa Francisco agwa ingwara y'umusonga ivanganye n'ubwandu bwonona ibihimba vya kirimwe.
Urakoze Diane ni nahazwe ya makuru mushobora kwasanga ku rubuga rwacu rwa internet wa eshatu akadomo radio yacu vewa akadomo kona
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva iza indwi gushika iza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara
nabibabwiraga mu ngingo nkuru igipolisi cya leta zunze ubumwe za Amerika gishinzwe kugenzura imipaka n'abinjira ku butaka bwayo ise cyatangaje ko cyataye muri yombi umunyarwanda Dieudonné Ishimwe uzwi nka Prince Kid. Nubwo igipolisi kivuga ko Ishimwe yinjiye ku butaka bw'Amerika mu buryo bukurikije amategeko, hari amategeko amwe amwemerera kuhaguma tubahirijwe. Diane nini nahazwe
IC ivuga ko yafatiye Dieudonné Ishimwe w'imyaka 38 muri leta ya Texas iri mu manuko bwa Amerika igenekerezo rya gatatu z'uku kwezi kwa gatatu nyene. Itangazo gico gisata risigura ko Dieudonné Ishimwe yarondezwa kuko yatorotse ubutungane bw'u Rwanda. Ico gisata kivuga ko Ishimwe yatorotse kandi yari yararungikiwe umutahe wo kwitaba ubutungane bw'u Rwanda kubera icaha ico gisata gishira mu mugwi wo gufata ku nguvu. Josh Johnson atwara vyimfata kibanza igisata ca police ijeje kugenzura imipaka ya Amerika n'abinjira ku butaka bwayo muri Texas. Muri iryo tangazo yagize ati abanyamahanga bahunga ubutungane bw'ivyo bakoze bamenye ko tuzobafata, tuzokwama dukorana n'abajeje umutekano haba ku rwego rw'igihugu amareta n'ibisagara kugira ngo dute muri yombi kandi twirukane ku butaka bwacu abashobora kuba ngabira umutekano w'igihugu cacu n'ikibano cacu. IC ivuga ko Ishimwe naho yinjiye ku butaka bwa Amerika biciye mu mategeko, hari amwe mu mategeko ya Amerika amwemerera kuhaguma yaho nyanze. Itangazo gico gipolisi risigura ko igisata c'inyamira mabi muri Amerika FBI mu mfunyafunyo cagize uruhara mu ihagarikwa giwe. Kubwitangazo rya IC ubutungane bw'u Rwanda bwasohoye umutahe umurondeza no kumuhagarika itariki ya 29 z'ukwezi kwa 10 ko mu 2024. Inzego z'ico gipolisi zavuze ko mu kurindira ko arungikwa mu Rwanda azo baragumye mu minwe yacu. Dieudonné Ishimwe yamenyekanye cyane ku izina rya Prince Kid. Yavuye mu Rwanda inyuma y'igihe yamaze apfunzwe kubera abakobwa bari bamwitwariye bamwagiriza ihohotera rishingiye ku gitsina iyo yarabakoreye yihetse inyuma y'amahiganwa ya Nyampinga w'u Rwanda. Yahoze ari umuyobozi wa Rwanda Inspiration Backup, ikigo cyategura Miss Rwanda. Kuva yafungwa ayo marushanwa yakurikiranwa n'abatari bake hirya no hino ku isi mu rwego rw'imyidagaduro ubutegetsi bw'u Rwanda bwaciye buyahagarika mu buryo bwise ubw'agategekanyo.
mu Rwanda nyuma y'imyaka 31 genocide yakorewe abatutsi ibaye haracyagaragara ibibazo bikomeye by'ingengabitekerezo ya genocide ibyo bikomeza kugira ingaruka kubashakana badahuje ubwoko Kigali Eric Bagirubusa
Imibare itangwa n'inzego z'ubutegetsi mu Rwanda igaragaza ko ibipimo kumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda byazamutse cyane nk'imibare iheruka yo mu mwaka w'2020 ya Komisiyo y'Igihugu y'Ubumwe n'Ubwiyunge yagaragaje ko ubwiyunge buri kuri 94.7% nk'uko bamwe mu bayobozi b'igihugu bagenda babitangaza mu mibanire y'abanyarwanda hirya no hino bishobora gutanga indi sura ku bumwe n'ubwiyunge Nuna manyungura nabitekerezo kumiterere y'ingengabitekerezo mu karere haribwe ingamba zafatwa mu kuyikumira abadepute n'abasenateri bagaragaje ko ingengabitekerezo ya genocide igihari kandi yagira ingaruka mbi Senateri Jean-Pierre Dusingize mu ngubarizwa muri komisiyo y'imibereho myiza y'abaturage n'uburenganzira bwa muntu byagaragaje bimwe mu byo basanze mu turere 15 hirya no hino mu gihugu mu baturage bagera ku 3500 bahuye nabo
Ariko ya n'undi musore w'imyaka 26 wari inzoka kumugaragaro Ramaze batize kurya inzoka aravuga ngo ari inzoka nkuko bazarya abatutsi izi mvugo rero twagiye tuzibona
ku ruhande rwa ijwi rya Amerika yakoze inkuru y'iperereza ku ngingo ijyanye n'iyi ngengabitekerezo ya genocide kuri ubu haraho bikigoranye ko badahuje ubwoko bashakana nk'umugabo n'umugore Emmanuel Ndayisaba w'imyaka 48 atuye mu kagari ka Gitaraga mu murenge wa Masaka ku Kicukiro mu mujyi wa Kigali Ndayisaba ni umunyamategeko w'umwuga wahoze mu barwanyi b'umutwe wa FDLR aza gutahuka ku bushake muri 2003 asubizwa mu buzima busanzwe impapuro z'inkiko zigaragaza ko yari yarashakanye na Alphonsine Umutoni babyarana abana babiri kubera ikibazo cy'amoko ntibatindanye Ndayisaba yadutekerereje uko byamugendekeye na mbere yo gukora ubukwe.
So the date tuyishyizeho hashira ukwezi nta communication iri hagati yanjye n'utwashakanye. Nibwo yaje arambwira ati anti wanjye Jennifer yanze ko tubana ko yavuze ko nta bukwe buhari. Mubajije impamvu ambwira yuko bavuze ko ubwoko bwabo badashingira umugabo wavuye muri FDL ko baperereje bagasanga tudahuje ubwoko ko batashingira mu bahutu. Dukomeza gukora preparation z'ubukwe umukobwa ansaba yuko tubana dukora mariage civil tujyana kwa padiri dukora na reception ariko dote ntago yabaye kubera ko inkwano barayanze
Ndayisaba avuga ko bavandimwe b'umugore we bari barashakanye bakomeje kumusopanyiriza bigera naho afashwe ajyanwa muri gereza nta dosiye nyuma za gufungurwa mu ntangiriro z'uyu mwaka Twinjiriwe mu nzu y'itindake mu ruganiriro twahasanze intebe y'urubaho gusa ibyumba byayo birere uretse icyumba Ndayisaba yashyizemo umufariso ahengeka umusaya inyandiko y'umuhesha w'inkiko w'umwuga yakoze kwa Ndayisaba mu mpera z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka igaragaza ko yinjiye mu nzu nta bikoresho birimo ijwi rya Amerika rivugana na mutwara Sibo Esther Masengesho mu mudugudu wa Gitaraga yaduhamirije ko Ndayisaba yatandukanye n'umugore kubera ikibazo cy'amoko
wengewe ko najyaga mu rubanza rwabo nk'umukozi ni ukuvuga ngo amakimbirane yabo yari ashingiye mu kudahuza ingengabitekerezo bitewe n'ibintu twanyuzemo umwe ati njye nari iki undi ati nari iki bikazana umwuka mubi mu rugo nta n'ikindi kintu cyabiteye ni kudahuza bishingiye ku moko
bituma basenya burundu
barashenya ariko
Baba bavandimwe b'umugore wa Ndayisaba n'Umutoni bari barashakanye nitwabashije kubabona ngo bagire icyo batangaza ibyemezo by'inkiko byategetse ko Ndayisaba atandukana n'Umutoni bari barashakanye kuva mu 2020 byanzuye ko badashobora kubana kubera ko nta rukundo rw'umuryango ruhari bitewe nuko umugore yahoraga atuka umugabo we ko ari intera hamwe y'umuhutu mu kwezi kwa 4/2023 urukiko rw'ibanze rwa Gasabo rwategetse ko Umutoni ntandezo yemereye kubera ko ari we wari warataye urugo umunyamategeko Ndayisaba avuga ko kuva yafungwa mu buryo yitubwa amaherere nta hantu na hamwe yemerwa kubona akazi agakeka ko bigirwa mu ruhare n'umuryango yari yarashatsemo badahuje ubwoko urugada rw'abunganira abandi mu nkiko mu 2021 rwa rwaramuhagaritse mu gihe cy'imyaka 3 ku makosa y'imyitwarire avuga ko yarangije igihanda ariko yangirwa kongera kuba umunyamategeko yujuje ibisabwa Maître Moïse Nkunda barashukuriye urugaga akavuga ko hari ibyo bashingiyeho banga ko yakomeza kunganira abandi mu nkiko
akurikiranwa hicya cyo gukubita no gukomerera urukiko rw'ibanze rwa Gasabo rumuhamye icyaha arajurira muri keje barakonfirma arangije arajurira muri hotukuru bwa kabiri ntiyitaba urubanza bararusiba bivuze ngo ubu afite icyemezo cy'urukiko nuba yaragomba gufungwa nk'umwaka umwe n'igice cyangwa ibiri kitararangizwa ejo bundi adusabye kugaruka mu mwuga tumusabye kuzana icyemezo kigaragaza yuko atigeze afungwa aragenda azana icyemezo kitavugisha ukuri kuko izo manza zose turazifite kandi iyo dosiye twarayikurikiranye mu buryo buhagije Eric twiwe discipline y'abavoka ubu ngubu ni principe ntabwo ari ikibazo cyo kuvuga ko ari Ndayisaba cyangwa ari kanaka ariko kugira ngo umuntu abe umuavoka agomba kuba ari inyangamugayo. Ntabwo rero wambwira ukuntu umuntu afata amashyi yose amukubita akenda kumwica. Mu rugaga nta muntu n'umwe nabuze uburenganzira bwe, kuko tuzi icyo uburenganzira bw'abandi bivuze.
Ndayisaba avuga ko yasabye kuba noteri wikorera minisiteri y'ubutabera ikamuhakanira, umubwira ko yakatiwe n'inkiko. Gusa afite icyemezo yahawe n'urwego rw'ubushinjacyaha kizarangira mu kwezi kwa munani uyu mwaka kigaragaza ko atigeze akatirwa n'inkiko. Hari ibaruwa y'urukiko rukuru yo mu kwezi kwa 12 umwaka 2024 igaragaza ko Kashimuruza yatewe ku cyemezo cyamufatiwe ikuweho. Iyo umubajije kuki atekereza ku ngingo y'umwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda, ndayisaba gusubiza muri aya magambo.
Biragoye cyane kumva ko bavuga ko hari umwe n'ubwiyunge, kandi mu muryango hakirimo icyo kintu cyo kuvuga ngo Abahutu n'Abatutsi ntibashyingirane.
Ijwi rya Amerika ntiyabashije kubona ishusho rusange kuri iki kibazo cy'abadashobora gushyingiranwa bishingiye ku kudahuza ubwoko. Uretse ibyabaye kuri Ndayisaba n'uwo bari barashakanye, abandi birinda kugira icyo babivugaho mu ruhame. Hari uwatubwiye ko iyo inkumi n'umusore bakundana badahuje ubwoko imiryango itabishaka, bagira inama umwe muri bo ko yakwirinda gukora icyo bafata nko kuvanga imiryango. Mu minsi mike ishize nibwo Ijwi rya Amerika yabagejejeho ikibazo cy'abarokotse Jenoside mu karere ka Muhanga bashakanye nabo badahuje ubwoko, bikarangira ubufasha bahabwaga buhaga nk'uko babidutangarije. Ekwagirusa Ijwi rya Amerika i Kigali.
Inshuti bakunzi b'Ijwi rya Amerika, ibiganiro n'amakuru vya radio yanyu vyaba ibica ku radio canke ku mbuga ngurukana bumenyi, murashobora kubikurikirana biciye ku rugaga rwa WhatsApp twabashiriyeho kugira ngo biborohere kuronka amakuru agezweho ku mwanya ku mwanya.
Ushaka kwinjira muri urugo rubuga ujya kuri Facebook yacu VOA Radio yacu, cyangwa kuri web yacu waishatu radio yacu voa.com, ukareba hari amabwiriza y'ukuntu wakwinjira muri urugo rubuga uciye kuri link cyangwa lien twahashyize.
Muruga kwa WhatsApp y'Ijwi rya Amerika usoma makuru gusa, nta bubasha ufise go kubona abarurimwo. Byumvikana ko ukurubamwo atacu vyica ku mutekano wawe n'ibiri muri telefone yawe.
Ijwi rya Amerika ni radio yanyu,
turabizera nk'uko mutwizera.
Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika yivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Burundi abakobwa n'abagore bize ibirebana n'ikoranabuhanga baravuga ko babashije kwiteza imbere, bamwe muri bo bashinze amashyirahamwe bagakorera hamwe bahanga utunyarutso application dufasha igihugu mu iterambere. Inkuru irambuye Thierry Vendayishimiye.
Abatandukanye bavuganye n'Ijwi rya Amerika barimo bamwe mu bakenyezi n'abigeme bize ibyigwa by'ubuhinga bwa none mu gisata cya informatique, bafashe ya mbere mu gushinga amashyirahamwe akora ibyo bize, bemeza ko imyuga yabo ibatunga kandi igateza imbere igihugu cyabo. Bimwe mu bikorwa nabo bakenyezi n'abakobwa bashinze amashyirahamwe akora iby'ubuhinga bwa none birimo ibijyanye no gutanga amatangazo hifashishijwe ubuhinga bwa none, batiriwe barashika ku maradiyo ndetse no kuriha amafaranga bakoresheje ubuhinga. Aba bari mukenyezi Joel Fidesi Gakuba icegera curongo ishiramwe Fiadi ishiramwe ry'abakenyezi bizi by'ubuhinga.
Umukenyezi yize ibyo bisata by'ubuhinga, twarashaka kuja hamwe ndashinga ishirahamwe ry'abakenyezi ari yatanguwa sanga rutwo tuntu dushobora gufasha gusahiriza umuryango n'igihugu, gasanga aho mu kibano babaye nabo nyine bari kubarafasha. Iyo ni umwete no kumenya icyo umuntu aba akeneye gushikako, kateri gusaba kwiyungunganya muri uwo mwanya umuntu aba afise.
Madamu Joelle asigura ko iby'ubuhinga bwa none bitaraba baminuje gusa, avuga ko mu ishyirahamwe bashinze abatagize amahirwe yo guheza amashuri baronse inyigisho z'ubuhinga bugezweho.
Turi mu bisata bitandukanye, migambi cyane cyane usanga turiko turakora usanga ariyo cyo bajya abantu batashoboye guheza amashuri, kugira tubigishe imyuga ishobora kubafasha mu kibano aho babaye, kugira bashobore kuronka icyo bafashisha umuryango.
Umwigeme Emekati yagira neza na wari muri iryo shyirahamwe ry'abakenyezi bize ubuhinga bwa none. Ibyo akora birimo kuriha amafaranga hakoresheje ubuhinga. Kuri mikoro z'abakunzi bacu avuga ko bamaze gushika ku ntambwe ishimishije, kuko banikorera imigambi hakoresheje imashini nyabwonko.
gukora ama projet ariho application tumaze gukora yitwa AMS Advertising Management System ni application ni logiciel application web.
Emekatia avuga ko naho biruko akiraga haze mu bakenyezi nabigeme kuko batarajijuka neza mu kubyitabira, akavuga ko hari abaciyumvira ko ari ibikorwa by'abagabo.
Twasanze ubwo buhinga abakenyezi nabigeme barabutinya cyane mengo twabihebeye abagabo ngo biraruhisha mugabo twashatse kubereka ko bishoboka kandi tubahako kajye ko kubyinjiramo nabo batera imbere.
Twaganiriye kandi n'abakenyezi bamaze gusobanukirwa ko bashoboye bagashirwa mu bikorwa birimo kurangura amabanga y'igihugu. Bamwe muri abo batubwiye ko umukenyezi ashobora gukora ibyo bibaza ko atoshobora mu gihe bamushize mu mwanya w'ukwiriye, naho ngo niyo bishitse hakagira hatitara ko n'umugabo byamushikira. Kuri mikoro z'abakunzi b'ijwi rya Amerika, Emirase Bucumi arongoye ihuriro ry'abakenyezi mu Burundi avuga ko uyu mukenyezi yajejwe amabanga aheza akayatunganya neza.
Abakenyezi bashoboye bariho kandi bachi bavyerekana.
Ibyo biremezwa n'umwe mu bakenyezi bajejwe amabanga yo guhagararira abandi, ahavuga ko umukenyezi ashobora gukora ibikorwa byinshi kandi mu gihe kimwe bityo n'ibindi bitamugora.
Mu minsi yose abari karakora ibintu bitandukanye. Rero iyo uri indongozi utsanga mu bintu ukora ku munsi utegezwa gukora ibikorwa bitandukanye. Rero iyo ushitse uri umukenyezi ubusanzwe uziko witunganya neza.
Ku wa gatandatu igenekerezo rya munani ku kwezi isi yose yarahimbaje umunsi muzamakungu hariwe guteza imbere agateka k'umukenyezi. Agaruka kuri uyu munsi, umukenyezi Emehase Bucumi arongoye ihuriro ry'abakenyezi mu Burundi ahamagarira abagenzi we kwama bafashe uwo munsi nk'akajyokeza ko kwirimbura muntu mbere yo kugendera mu murongo umukenyezi wo muri kino gihe akwiye kwamagendera ko
umunsi mukuru wo kwirimbura beka umukenyezi atuyehe aho hambere zari bimeze gute, mbega uyu munsi bimeze gute, umukenyezi ageze he.
Ibirori byo guhimbaza umunsi wahariwe guteza imbere agateka k'umukenyezi mu Burundi byabereye mu ntara ya Bubanza byitabiriwe n'abategetsi batandukanye barimo Perezida Evariste Ndayishimiye, umutambukanyi wiwe icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu umushikiranganje wa mbere n'abandi. Abakenyezi bari mu nzego zifata ingingo zirimo n'igisirikare n'igipolisi bakoze defile berekana akanyamuneza bafise mu byo bakora. N'ijambo umukuru w'igihugu c'u Burundi yashikirije, yasabye buri wese gushigikira ibikorwa by'iterambere ry'umukenyezi.
Ni nacyo gituma ari ngombwa gushigikira imigambi y'abakenyezi na cyane cyane mu byo batishoboreye bonyine kugira ngo uruhara rwabo werekeza ku mbaraga zose z'igihugu cyacu wibonekeze gusumba. Nasabye abantu bose bafise icyo bafasha mu iterambere ry'umukenyezi ngo bahaguruke bakore tubibone. Ndasaba abagabo bashyigikira abakenyezi babo mu bijyanye n'iterambere ntibababere intambamyi.
Umunsi mpuzamakungu hari wa gateka k'umukenyezi mu Burundi wahimbajwe ku kivugo kigira kiti umukenyezi ni nkingi y'iterambere, tumushigikire mu migambi igana ku mbona kazoza y'igihugu cifashe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ine giteye imbere mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itandatu. Thierry Vendayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali.
Mu rubuga rw'imikino duhere mu Burundi, rushanwa rya basketball ry'abakobwa rizatangira mu mpera z'iki cyumweru rizitabirwa n'amakipe umunani. Desire Tungimana.
Imigwi umunani ni igiye kuzitabira ihiganwa ry'Uburundi rya basketball mu gisata cy'abagore mu gihe mu mwaka uheze yari itandatu. Iyo nayo ni Rumuri, Urunani, Young Sisters, Gazelle, Gladiators, Messager Ngozi, Dynamo na Rizipo. Iryo higanwa rizotangura kwa gatandatu igenkezo rya 15 ukwezi kwa gatatu. N'imigwi yiteguye bihagije mu kugura abakinnyi barimwo nabo hanze y'u Burundi. Imigwi mishasha nka Dynamo na Rizipo ije gukomeza ihiganwa kuko no mu bagabo iyo migwi buri mwaka igwanira ibikombe. Dusenge Fiesta akinira umugwi wa Rizipo avuga ko yiteze ihiganwa rigoye. Yabwijwe rya Amerika uko bariko baritegura mu ntumbero yo gutwara igikombe.
N'amatrenema arangwa no kwitanga kw'abakinnyi kw'abakoach, amatrenema abarimwo ingufu nyinshi, arivyo binaduha icizere yuko mwino championa tuzokwigenza neza ibi tuzogira resultats nziza harimo kwitanga kwinshi mwino championnat kuri pare y'abantu bariko baradushigikira biriko biratumotiva ego biko bituma twumva twokora kugira ntituzobatenguhe
naniyo nkuru Elsa yahoze mu mugwi wa Gazelle ubu akaba agiye gukinira Dynamo amenyesha ko biteze akarusho haba mu gukina no mu mishahara
kuba imigwi yongere ni avantage kuri twe bw'abakinyi kubera hadacaba ama match menshi plus ama match menshi niko umuntu atera amenyera imikino ugasanga arakomeye physiquement techniquement byose ngene ugasanga arevoluye nyene aradugije niveau yiwe ikaja hejo ekipe z'abahungu zirinze zizana z'abakobwa baca bishiramo uburyo rero hari abakinyi bagiye kuronka ama opportunite usange barabaye nka bamedora twumva nyene birabaye nk'umwuga irababeshejeho baragize ico bashika ko baragize ico bakurura mu muri yo basket.
Nadine Kamaliza yakinye basketball bakabari mu ndongozi za Young Sisters yiteze higanwa rikomeye akizera ko abakunzi b'ubwo rukino baziyongera kubibuga.
Iyi imigwi y'abagabo ikomeye itanguye gushinga imigwi y'abakobwa novuga ko vyerekana ko uguhangana kuri mu bagabo ushobora gutandukira mu bagore ivyo navyo bizotuma tubona inkino nziza cyane kandi zibereye ijisho mu bagore tugiye gutera imbere kuko iyi imigwi ikomeye abafana baba benshi ku kibuga bikanatuma novuga babigeme bacu bitanga kurusha uko bahora twebwe abagore dufise umwizero ko natwe novuga ihiganwa ryacu ryaronse n'abarifata mu mugongo rigiye komera.
Ziratungimana Kigali Ijwi rya Amerika.
Ikipe ya Kigali Volleyball Club ni imwe mu makipe yagize uruhare rukomeye mu kuzamura urwego rw'umukino wa volleyball mu Rwanda gusa muri iyi minsi ubuhangange bwayo burimo gukendera amateka yayo. Jean Claude Munyandinda.
Muri volleyball yo mu Rwanda iyo uvuze ikipe yitwa Kigali Volleyball Club KVC abenshi barakangarana abakangarana kurusha ariko n'abakunzi b'amakipe ahora gahanganye ni ikipe yitirirwa umujyi wa Kigali kuko KVC yari yarahindutse kasongo yihwa mu myaka nyuma ya genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda kugeza mu ntangiriro y'imyaka ya za 2000 nkuko tumaze kubimenyera muri izi gahunda zo kuvuga ku mateka amakipe yanditse izina twifashisha abagize uruhare mu bwamamare bwayo. Kigali yacu Mbese Kigali Volleyball Club KVC yavutse ite? Igisubizo turagihabwa n'umwe mu banyabigwi bayo Alphonse Bayingana uri mu bayifashije kubaka igitinyiro. Twibuke ko uyu Bayingana aherutse kutuganirira no ku ikipe ya volleyball y'ishuri ryisumbuye rya Groupe Scolaire y'Ubutare yakiniye akanayibera kapiteni.
KVC twayishinze muri 1994 mu kwezi kwa munani twatangiye gukina volleyball nyuma ya genocide ari abasivile bari bari Kigali bamaze kurokoka ari n'abasirikare mu babohoje igihugu dukina twembi na minwari y'abakanadiye tumaze gukina nibwo twavuze ariko ko dukoze ikipe imwe turi abakinnyi benshi mureke dukora abiri abasivile tujya ukwacu abasirikare baguma ukwabo abasivile tugiye ukwacu nibwo twice turavuga ngo reka dushake iki uko twita ikipe. Ikipe yari igizwe rero n'abantu bakinaga mu makipe atandukanye bavuye muri za universite bavuye muri groupe abavuye ye mu makipe y'abasivile ari Kigali hangaha nk'ikipe ya Beneri ikipe ya Militransco na Electrogaz ababashije kurokoka bose b'abasivile bakora KVC Kigali Volleyball Club itangira 1994 mu kwezi kwa munani.
Hagati y'umwaka w'1994 n'umwaka w'2004 ikipe ya Kigali Volleyball Club yabayeho mu buzima bw'insinzi n'ibikombe ku buryo nyuma y'imikino yayo ababaga batakurikiye uko yagenze babaga barimo kubaza ngo ese byarangiye KVC itsinze amaseta 3 kurangahe.
Hari n'ahantu twageze twajya gukina nk'ibutare cyangwa hanze ya Kigali wagaruka Kigali umuntu akaza kubaza ngo ni kurangahe kuko muri volleyball yitsinze ugira amaseta 3 twamaze ikindi cyane bakubaza ngo ni kurangahe bakoze ngo ese watsinze 3 kubusa cyangwa kuri bo cyangwa kuri abiri sinzi bari bazi ni yande gisigaye no kumenya ngo ni ku maseta ngahe.
Ikipe ya KVC mu gihe yari ihagaze neza mu kibuga yari ifite abafana benshi baruta kure abakunzi bamwe mu makipe y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere mu Rwanda. Urutonde rw'abakinnyi bakomeye banyuze muri Kigali Volleyball Club ni rurerure cyane gusa mu mazina yaranze amateka y'iyi kipe ntabwo waburamo Alexis Mbaraga, Alphonse Bayingana, Alexis Rurisa, Emmanuel Muyombano, Cassius Isibo, Savio Salama, Boneste Harerimana, Teofili Minani, Jean-Luc Ndayicengurukiye, Emmanuel Bagaragaza, Jean Dodie Masumbuko, Pierre Marshall Kwizera, Yakan Lawrence, Christophe Mukunzi, Eric Nsabimana, Benjamin Kangabo n'abandi. Ese ibanga ry'insinzi ya buri gihe mu ikipe ya KVC ryari irihe? twumve uwabaye umutoza wayo igihe kirekire Jean-Marie Nsengiyumva.
Urebye ibanga ryari komeza dufite nuko ibyacu byari nk'ikintu cy'umuryango cyane famiye, abantu bakundana cyane ku buryo mwaje no mu kibuga rwa rukundo mwarugenda mu ishyaka ugasanga mwese muhuriza ahantu hamwe. Urume twahurizaga muri cyane kuko n'abantu bari baziranye babanye igihe kirekire, nta gihembo cyabaga ntaki motivation nyine yabagirimo byabaga gutsinda, nta kindi ugamije utsindwe ba motivation yindi ituma abantu bashaka iyo ntsinzi.
Urwo rukundo rwaranze abanyamuryango ba Kavese nirwo rwakomeje guherekeza ikipe kugeza mwaka 2005 ubwo yatangiraga gusubira inyuma kwera ibibazo bya mikoro. Kugeza na n'ubu umuryango wa Kigali Volleyball Club uracyashima ubwitange bw'abayoboye barimo Epa Ngendahimana na Stanislas Ruhinja, ndetse n'abafana bayo bamagara ntunsige babaga bayobowe na Claude Kwizera wabaye icyamamare mu mukino wo gusiganwa mu mamodoka. Jean-Claude Munyandinda, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ni hano dusoreje aya makuru y'iwanyu mu ntara. Mwakoze kudutega amatwi. Dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani uyu munsi: amagambo atagira mukuru arumba ari indaro. Umunsi mwiza, mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.